radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abaturage bakomeje guhunga ari benshi imirwano ibera mu karere ka Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Abaturage bajomba abagize akayira babona barimo bahungira ahangaha muri Rucuru yo hagati, nyamara twavuga yuko hariho abandi babuze n'inzira banyuramo bakaba bakibarizwa muri ako gace k'imirwano irimo ikorerwamo.
Jean Damascene Baziyaka, umuyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko ruharanira amahoro muri Rucuru. Minisitiri w'intebe w'u Burundi Gervais Ndirakubuca arasaba abarundi bose gukorera hamwe kugira ngo bagwize umusaruro.
Iryo hangiro tuzorishitsa dukoreye hamwe, tugasengera ku mugozi umwe, atakitudurumbanya, atakiduca intege, kandi dufatanye mu nda twese.
Gervais Ndirakubuca mu birori byo kwizihiza umunsi wahariwe ibiribwa ku isi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugizwa na mugenzi wacu Diane Nini Ndahazwe.
Amakuru yacu turahere muri Uganda, aho abajeje umutekano muri ico gihugu batanguye amatohoza kucateye umuriro wahitanye abana 11 biga ku ishure ry'indaro ry'abafise ingwara y'ubumyi. Umuriro wadutse mu bucagucagu bw'ejo kuwa mbere wahitanye abana bari hagati y'imyaka 4 na 13. Ihishure ryadutsemo umuriro yitwa Salama, rikaba riri mu karere kitwa Mukono kari hagati mu gihugu cha Uganda. N'ishure ry'abana b'abakobwa gusa muri rusangi, abaririmwo bari 70 igice cahiye caryamamwo abana 17. Polisi ikavuga ko 6 mu barokotse muri ico gice cahiye ari ndembe. Luc Owisigire avugira polisi ya Uganda yasiguye ko imbere yuko imiryango y'abazize uwo muriro ironka uruhusha rwo kubashingura, hazobanza gukorwa amatohoza yimbitse arimo n'azokoregwa ku biziga vy'abanyakwigendera. Uramatari w'akarere iryo shure riherereyemwo nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko amatara y'igice cahiye azimirizwa mu cumba c'uwaraba abo bana. Uwo abaraba yarashoboye kurokoka naho bitakunze ko atabara umwana n'umwe. Yasiguye ko nawe nyene atazi umuriro iyo wazananye. Umuriro wo kuri iryo shure wadutse mu gihe hari hasigaye iminsi mike cane ngo umuganwakazi w'Ubwongereza Anne, ariwe umukobwa wahoze ari umwamikazi w'Ubwongereza umuhisi Elizabeth wa kabiri, agendera iryo shure ari kumwe n'umutambukanyi wa president wa Uganda Janet Museveni. Kuva mu kwa mbere kuno mwaka muri Uganda hamaze gusha amashure menshi yamara igitera uwo muriro kiracari amayobera. Tukiri ku mugabane wa Afrika, ishamwe mpuzamakungu ONU rikeneye uburyo bwihuta bwo gufasha abanyagihugu ba Siriya. Yemeza ko akaga barimwo gashobora gusongerwa isibe n'ibihe by'imbeho bimirije kujamwo. ONU yitangaza ko uburyo bwo gufasha abanyasiriya ahanini bwahereye mu guhangana n'ikiza cha korera kibarizwa mu turere tugera kuri 14 muri Siriya. Kugera ino saha abamaze kumenyekana ko banduye ni imiburiburi 244, mu gihe abo ico kiza kimaze guhitana bagera ku 80. ONU ivuga ko kugira ihangane na korera muri Siriya ikeneye vyihuta imiliyoni z'ababa 35 z'amadolari. Iryo shamwe ryashize ku mugaragaro uburyo rikeneye bwo gushigikira abanyagihugu mu bindi bisata. Ico bikoze yerekanye ariko ko abakeneye ubufasha bwihuta bagera ku 14,600,000. 12,000,000 muri abo bakeneye ubufasha bw'ifungurwa, abandi bagakenera ibindi vya nkenerwa. Ivyo biharuro ONU yemeza ko biri hejuru y'ibindi vyose iryo shamwe ryatorokanije mu myaka 11 iheze. Ayandi makenga ONU yerekanye ashimikiye kuba uno mwaka myinshi mu miryango ya Siriya itazoshobora guhangana n'ikibazo c'umuyaga nkuba, gutyo bikazogorana ko bashuhisha amazu yabo. ONU isigura ko abanyagihugu ba Siriya bakeneye kuzofashishwa ibikoresho vyo kwirinda imbeho biyongeye ko ibice 30% ugeranije n'abari babikeneye mu mwaka uheze. Igice kinini cy'abo bantu kigizwe n'abana n'abagore baba mu makambi adafise uburyo bwo gushuhisha amazu. Umuyaga nkuba ukwiye n'amazi akwiye. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'ubu turacari ku mugabane wa Afrika. Batavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazi na muntu muri Centrafrique batera ivyatsi ingingo ya President Faustin Archange Touadera yo gukombora umukuru wa sentare nta nyuzo w'ico gihugu. President Faustin ejo kwa kabiri niho yakombora Madame Danielle Darlan. Abatavuga rumwe na leta namwe mu mashahamwe yigenga bakemeza ko umupfasoni yatakindi azize atarukuba yaranse kwemeza amategeko atandukanye yaragamije guhindura ibwizwa nshingiro kugira ngo President Faustin Archange aronke uburenganzira bwo kwitoreza manda ya gatatu. Atavuga rumwe na leta n'amashahamwe yigenga bemeza ko mu gukombora Madame Danielle Darlan mu mabanga y'umukuru wa sentare nkuru ya Centrafrique, President Faustin Archange Touadera yahunyanze ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro rigenga Centrafrique rikavuga ko atamuntu n'umwe abwirizwa kurenza manda zibiri. Mu kwicenda kuno mwaka, President Faustin yashinze umurwi uhinyanyura ibwirizwa shingiro ushiramwo ingingo zivanaho ibiringo ntarengwa. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yishingiye ku mategeko ico gihe yasheshe abari bagize uwo murwi, imigambi yabo igwiza na zero. Kuva ico gihe Danielle Darlan ntiyigeze arabwa agiza n'abashigikiye ubutegetsi bwa President Faustin Archange Touadera. Akenshi baramwibasira vyaba biciye mu myiyerekano imyiyamiriza canke amajambo akomeretsa bacisha ku mbuga ngurukanabumenyi. Iturukanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP mu mfunyapfunyo dukesha ino nkuru rikaba ryamubajije ico agona ku ikomborwa ryiwe. Nawe yavuga ko arindiriye kuraba aho intahe izoshira imbere yo kugira ico avuga. Abatavuga rumwe na leta nabo nyene bavuze ko bazokwitwarira President wa Centrafrique berekana ingene yahunyanze itegeko mu gukura uwo mukenyezi mu mabanga yiwe.
Urakoze Diane nini na hazwe mu komeje kumva radio ijwi d'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi riko mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22. Mushobora kandi kuva ibiganiro byacu mu kuri rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Imirwano hagati y'ingabo za leta n'izinyishyamba za M23 irakomeje mu karere ka Rutshuru mu gace ka Jomba, ikomeje gutuma abaturage benshi bahunga. Mbere yo kuza muri studio navuganye na Jean Damascene Baziyakari mu mujyi wa Rutshuru, n'umuyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko ruharanira amahoro Cadre des Jeunes Bâtisseurs de Paix. Tangiye ambwira uko ibintu byifashe.
Ubu ngubu tuvugana, imirwano irabandaje hagati y'igisirikare cya FARDC na n'umutwe witwaje intwaro M23. Ubu imirwano ukora uyu munsi wa gatatu yabyutse ihereye mu murenge wa Jomba. Umwungu umwo nimwo imirwano irimo ibera kugeza n'aya masaha tuvugana.
Ubu tuvugana wowe uri ku biro by'akarere ka Rutshuru, abaturage bahungaho za Jomba baragana he?
Urareba munyamakuru, igihe hari hashize iminsi myinshi harabayeho guhagarika imirwano hagati y'igisirikare cya FARDC n'igisirikare n'uwo mutwe witwaje intwaro M23. Ubwo hari abaturage kubera ubuzima bubi bari barahungiye ahangaha muri rucuru yo hagati noneho ubuzima bubi bubatera gusubira iwabo mu ngo zabo za Jomba. Ubwo imirwano yongeye gutangira, abaturage ba Jomba abagize akayira babona barimo bahungira ahangaha muri rucuru yo hagati. Nyamara twavuga yuko hariho abandi babuze n'inzira banyuramo bakaba bakibarizwa muri ako gace k'imirwano irimo ikorerwamo.
None se muri iki gitondo hari abageze aho ngaho rucuru centre bahunze?
Ni ukuri munyamakuru, ni ukuri hariho abahunze, ahubwo hariho n'abandi batewe amasasu kuko hari abakorometse dutangiye kubonaho aho iyo mirwano irimo ibera, hari abaturage bakoromekejwe. Ubwo turimo tubabona abagize ubuyambyi barimo bazanwa hano ku bitaro bikuru by'akarere ka Rucuru.
Naho se abahungiye kuri stade yitiriwe Umwami Ndeze Rugabo wa kabiri, abo bo barafashwa baritabwaho bate?
Abahungiye aho ngaho kuri iyo stade ya Mwami Ndeze Rugabo wa kabiri, kubera ibisasu by'imbunda nini zirimo bivuga, nabo bagize ubwoba. Urumva bafite ubwoba, bamwe bari bari aho ngaho bategereje yuko ahari umutekano wagaruka mu buce bwabo bagasubirayo, kubera ibisasu birimo bivuga kuko biri kuvugira bugufi bimwe ngo ku birometero bitandatu na Rucuru yo hagati. Nabo bagize ubwoba batinya yuko hari igihe baza guterwamo ibisasu, abandi batangiye bari guhunga. Nabo abari bari aho ngaho bafashe inzira, ndababona barimo berekeza muri za Kiwanja. Ubwo mbese abantu muri make babuze iyo bava n'iyo baje.
Ari ingabo za leta FARDC ari n'iz'umuryango w'abibumbyizo za MONUSCO, harakorwa iki, zirakora iki kugira ngo zibungabunge umutekano w'abo baturage?
Icyo tubona ku ngabo za leta ziri ku rugamba, ariko reka nkumenyeshe yuko aho iyo mirwano irimo ibera hariho ibirindiro by'ingabo z'ubumwe bw'amahanga MONUSCO. Ubwo rero kuko twebwe turi abaturage ntituzi icyo zikora, kuko aho iyo mirwano irimo ibera ni bugufi by'aho ibirindiro bya MONUSCO bibarizwa. Aho ndakubwira yuko ni bugufi yarangira Matebe, naho ni bugufi ya uriya muriro w'amashanyarazi urimo watsa Rucuru na Goma ndetse wa Bwana Demerode. Aho ngaho niho ibisasu byabyutse bivugira kugeza n'aya magingo yangaye.
Mubona mute mwebwe nk'urubyiruko, amahoro musanga yagaruka te muri ako karere kanyu, n'uruhe ruhare mubona mwabigiramo?
Yuko uhereye kera, uhereye mu 1994 abasore twe twavutse muri icyo gihe, urumva nta n'igihe twigeze tubona ku mahoro mu karere ka Rucuru. Rero ibyo dukora twebwe abari ukuvugira abaturage, abari kuganira na moko ayo ariyo yose kugira ngo twishakire amahoro. Ikibazo rero nuko tubona igihe cyaba gikeya, ukabona imirwano ikomeje kuba mu karere ka Rucuru, abafite ubuzima bubi nta bandi ni abaturage. Tukibaza twebwe nk'abaturage ibi bintu tubifitemo uruhare ki? Nta n'uruhare turubifitemo. Rero twebwe icyo dusaba nuko ari ubumwe bw'amahanga, ari igisirikare cya Kongo, ari ubutegetsi bwa Kongo bwakora ibishoboka byose, ntabwo ari twebwe Abanyarucuru tuzabaho ubuzima bwo kubura umutekano buri gitondo, ikigoroba, udusambi ku ntugu no ku mitwe.
Jean Damascene Baziyaka, umuyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko ruharanira amahoro muri Rucuru, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Reka namwe tubashimire munyamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere, uri gitego.
umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangaje kuri uyu wa kabiri ko wakuyeho ibihano wari warafatiye abayobozi batatu bakuru b'u Burundi barimo Minisitiri w'Intebe Gervain Ndirakobuca. Ibihano byari byarafashwe mu mwaka 2015. Uwo muryango uvuga ko imigenderanire hagati yawo n'u Burundi igenda irushaho kuba myiza. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi rigaca ku rubuga rwa Twitter, niho iyo ngingo yamenyekaniye ubwa mbere kuri uyu wa kabiri. Urwandiko ruto mperekeza rw'iryo tangazo rwerekana ko iyi ngingo yo gukura ibihano kuri Gervain Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere w'u Burundi, yafashwe ku itariki ya mbere ukwezi, ikaba yemejwe n'akanama k'umwe bwa Buraya. Ariko ingingo nyezina yasohotse kuri uyu wa mbere. Ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya bwavuze ko iyi ngingo ari umwimbo w'ibiganiro bikomeye hagati y'u Burundi n'uwo muryango, maze busezeranya gufata mu mugongo u Burundi mu migambi yose n'utwigoro icyo gihugu gifise mu kuzana impinduka. Ijwi rya Amerika rikimenya ino nkuru ryahaye mikro bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi yahaturuka Bwana Ndirakobuca. Abo twavuganya kamwe mwe karabasi.
Twa byashyiriye neza cyane rwose, biradufasha ibyo turonka mu makungu. Mwe bwa Buraya turabushimiye kuba bwabakuye k'ibihano,
turonka imfashanyo nyinshi ku buryo zivuye hanze, biraturyoheye cyane kandi biratunezereje.
Naho banezerewe Karinate Zakia no mu ishyirahamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi, wavuga ko bigoye gutahura cy'umwe bwa Buraya bwahereye ko bufatiye ingingo.
Twakiriwe intege n'iyo ngingo
y'umwe bwa Buraya yo gukura ibihano kuri abo bantu bavugwa mu byaha bikomeye mu Burundi. Twibaza ko ari ingingo itizwe neza, idaha agaciro ukudahana kwimakajwe mu Burundi. Biragoye no kumenya icyumwe bwa Buraya bwafatiye ko kubera imyitwarariko yose ibihano byari bihagaze ko iracyari ya yindi. Ingingo yo guhanagura ibihano kuri abo bategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru byerekana ko uwo muryango utakitayeho na gato amabakorwa mu Burundi, biri mu mukenyuro wo gutera intege Leta Perezida Evariste Ndayishimiye, umukenyuro wizwe nabi rwose. Mugabo Kazima Abdul, umukuru w'umugambwe IPEDESGA Mibanga, yibaza kumwe bwa Buraya bwabanje gushishoza bihagije.
Ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryabonye neza yuko mu Burundi hari amahoro, hari umutekano, riremeza yuko ibijyanye n'agati y'akazi na muntu mu Burundi biri kubitera imbere, biri kubitsimbatara.
Maitre Christian Ntakirutimana twari umunani w'abanyamategeko Haja Burundi amenyesha kumwe bwa Buraya busa n'ubwivuguruje, busa arabushimira.
Icyo ni kimenyesho simusiga cyo twafata ko twari preve irrefutable yuko ibyaha byo byakozwe umwe bwa Burayi ejo ni intahe ya sasa, ejo ni bazoba isura.
Ariko je Hakizimana twashyira hamwe Forcon F riri mu bamaze imyaka irenga 6 basaba ko bino bihano bivanwaho abibona ukundi.
Pavu tubisemeye tuvuga ko nyabuna nyabuna Burundi ukwiye gukurwa ko bihano byose, kuko uravye by'ukuri hari intambwe Burundi bwateye kandi n'amakunga akwiye kuzarashima.
Atanazi Karayenga, umuhinga mu bijanye no kumenyesha makuru, asanga inyungu nini zifise umwe bwa Buraya kurusha Burundi.
Nta kuri batubwiye bati tubikuye kubera iki n'iki, biboneka ko ari amabanga yabo, inyungu zabo, ariko si inyungu z'u Burundi, si inyungu z'Abarundi na gato.
Takitakiyani yibaza ko Burundi ubereye imfura ibindi bihugu byahora biterwa ubwoba n'ibihano by'umwe bwa Buraya. Kubwiwe nta bategetsi bazongera gusurutishwa na bene ivyo bihano. Umwe mu bari mu biro by'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Sandra DFDD yabwije ujya Amerika mu butumwa bwanditse ati iyo ngingo bayifashe batatubajije bayikuye tutabisavye. Nayo Clementine de Montoye, umushakashatsi ku mugabane wa Afrika mu Human Rights Watch, yagereranije ingingo y'umwe bwa Buraya n'ubushirwa mu gahanga rukubiswe abahuye n'amabi yakozwe munsi y'uburongozi bw'umushikiranganji wa mbere. Mu mpera z'ukwezi guheze Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko indongozi z'umwe bwa Buraya zamusezeranije gukora ibihano kubafasha biwe.
Ati bimeze neza cyane n'ubu Felicito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo navya bihano individuelle ngo hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byaraheze gusenga. Yamwiye ati umwe wenyine atacibuka izina niwe wenyine usanga ari ikinyarire tutazi na twebwe.
Ibi bihano byahanaguwe byari byafashwe mu kwezi kwa 10/2015 byagerekeye abajenerali babiri Godefroid Bizimana icyo gihe yari cyegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi na Gervain Ndirakobuca y'umuhanuzi mwishikira mu biro kwa Perezida Nkurunziza ajejwe ibibazo by'igipolisi. Abagabo babiri bose baturuka ntarimwe ya Cibitoke ubwira gatatu mu general Ronald ngenda ku mana yahoze ari mu bayobozi iperereza ry'u Burundi mbere y'uguhunga igihugu mu 2015 yagirizwa gushaka guhije ku butegetsi uko ari batatu bahoze ari ntwaza ngabo mu muhari w'inyeshamba z'abahutu watsanze FDD ubu bemerewe kuja ku mugabane wa Buraya tankomanzi umuntu umwe ni ubumwe bwa Buraya bwagumije kwibihano ni umukozi w'iro z'iperereza ry'u Burundi yitwa Matias Joseph Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu unawe yagirizwa kuba ari umwe mu bantu bahaye imyimenyerezo ya gisirikare urwaruka rw'umugambwe Sende David Mbonerakure haba ku butaka bw'u Burundi no hanze y'igihugu abo nabo ishyirahamwe rya Buraya rikemeza ko bagize uruhare rukomeye mu kwangiriza abatavuganwe n'ubutegetsi Gervain de la Corbucha umwe bwa Buraya umusanganiye nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoreye arenga iyo mebunyoni yaheruka gusubirira kuko mu 2020 yakije mu mabanga zaciye zimuteza uburiri ibihano bose bagirizwa ibyaha bimwe birimwo ubwicanyi guhohotera kiremwa muntu no guhamagarira abantu gukoresha inguvu n'igikenye eroje uri kaneza juja Amerika
Leta y'u Burundi kandi yatangije gahunda yo gusuzuma ubuziranenge bw'umusaruro utunganirizwa mu nganda ikigamijwe no kureba niba abanyenganda bose bafite impapuro zibahesha uburenganzira bwo gukora inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye
Icyo gikorwa kije gikurikira ingingo ziherutse gufatirwa mu nama yahurije hamwe abarongoye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amahinguriro abayobozi b'intara n'abayobozi b'amahinguriro mu gihe ibihingurwa na cane cane imitobe bibandanya biba byinshi ku isoko bigatera amakenga umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko hari bitegerezwa gukogwa vuba bwango kuko bibangamiye amagara y'abantu
ntidushobora kuguma hahandi ku kibazo cy'amagara y'abantu nta negosiyasi ihabwa dutegereza gutera intambwe amategeko arahari dukurikiza amategeko ukintu cerekeye impapuro amahinguriro akoresha impapuro zo kwemererwa ugasanga bakoresha impapuro za magendo nukuri mu gisata cy'amahinguriro uwasuzuma neza yosanga ibi byose biva ku giturire ko ntiwongira ingene umuntu yoshinga ihinguriro akarishinga abenegihugu babona agashora ariko ashora ibintu byica amagara y'abantu turorera watanze igiturire kugira aronge uruhushya
Umuyobozi mukuru w'ikigo BBN kiraba ko atatunenge turi muri ibyo bihingurwa yavuze ko muri ico kigo hari ikibazo c'abakozi bake uburyo n'ibikoresho bidakwiye ibituma batarangura neza ibyo bashinzwe
cyane cyane saba ko amayizine de transformation amayindisi abazi ko bafise ibibazo muhagarike gukora kuko ibyo muri ko murakora tuzobiseza kandi namwe ndi mubihereke mubyumve neza
Kuri mikro y'abakunzi b'ijwi rya Amerika abanye n'amahinguriro bo basaba kwiyongingo yo gufungirwa yo birabangira kugira ngo babanze batunganye impapuro zisabwa zibaha uburenganzira bwo gukora
mu by'ukuri amayizine atazwi n'amategeko yaduka agakora ibyo dukora akatutukisha niyo menshi jewe narangiza ubwoba mu ntumbero y'uko turafite amadeni y'amabanki turabe n'imiburiburi bace ku gatwe kabo kubijyanye n'impapuro nasaba nka senteya ko abapolisi n'abagizi ntara bo bamenyesha ko urupapuro rwa senteya mu byo tubatse ubu rutarimo ukumva ko batarazitanga
numvise impapuro nyinshi zikenewe muraduhangaza mudutunge muduhe umwanya wo kurondera izo mpapuro
Kwigenekerezo rya 13 kwezi kw'icenda uyu mwaka ni ubushikiranganje bw'ubudandaje n'amahinguriro bwatangaje ibibujijwe n'ibisabwa mu mahinguriro y'ibiva mu mwimbu abenegihugu bihereza ibyo nabyo bigizwa hanini n'imitobe inzoga ubuyi n'ibindi ico gihe bahawe iminsi 45 kugira ngo bene ayo mahinguriro babe bashize mu ngiro ibisabwa n'amategeko guhera kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 uku kwezi kw'icumi umugwi ujejeje gukurikirana kwa mungiro ryayo mabwiriza mu gihugu hose washizweho n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaje n'amahinguriro watanguye ibikorwa by'ubwo bugenzuzi ejo rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severus Ndayikengera kubijanye no gushira mu ngiro ayo mabwiriza yatumenyesheje ko muri iryo sekeza hariko hakogwa intonde z'amahinguriro akura nabi n'ayakora neza aho kuri uyu wa gatanu bazotangura gufunga ayadakwije ibisabwa
ni byinshi gose usanga bijya ku isoko bidakwije ibyangombwa nicyo gituma ubu Leta y'u Burundi yabihagurukiye turi mu cyo twakwita kampanye yo kugira ngo ibyo bintu byose bive ku isoko ku wa kane tariki zobigeze rero hariho umugwi uri kurabikurikirana kuva kwa gatano abantu badafite ibyangombwa amahinguriro yabo azoca hagarikwa gatoya kugira babanze bisuganye ibyo bari bamaze guhingura bidakwije ibyangombwa bije ku isoko
mu Burundi haharugwa amahinguriro yarenga amajana indwi amaze kumenyekana n'ayandi atazwi amenshi muri ayo akora mu buryo budakwije amategeko agenga amahinguriro nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro leta isigura ko bimwe mu bihingurwa n'ayo mahinguriro bishira ubuzima bw'ugwaruka bwinshi mu kaga nk'uko bishikirizwa n'ubwo bushikiranganji ubwo bushikiranganji bunamenyesha ko agiye gushigwa inguvu mu gisata c'ikigo c'igihugu kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa CNTA na BBN ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe mu kubaronsa ibikoresho n'abakozi bakwiye ni mu gihe BBN yerekanye ko yari ifise abakozi badashika n'icumi bafise ubushobozi bwo gupima ubuziranenge mu gihugu hose Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika ikigali
mu Burundi kandi ministeri w'intebe Gervais Ndira Kobuchara saba abarundi bose gukorera hamwe kugira ngo bagwize umusaruro ibyo yabisabye ku munsi wahariwe ibiribwa kwishi wahimbajwe kuri uyu wa kabiri ibirori byabereye mu ntara ya Ruyigi Desire Hatungimana
umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndira Kobuchara yasabye abarundi kuvavanura n'ubunebwe bakagwiza umwimbo
ihangiro rya leta mbyeyi kandi nkozi risanzwe aruko umunwa wose uronka icufungura hakaboneka n'umusesekara wo gushora ku isoko kugira ngo umufuko nawe nyene uronka amafaranga iryo hangiro tuzorishitsa dukoreye hamwe tugasengera ku mugozi umwe atakitudurumbanya atakiduca intege kandi dufatanye mu nda twese
aho mu Ruyigi uwo munsi mukuru wabereye abarimyi baho bamenyesha ko batunzwe n'ivyo barima ariko ku mwimbo wagabanutse cyane kandi ko bataronka ivyo bafungura kubera uruzuba
abafisa gatoki tugateka gatoki abafisa kumbati tugateka kumbati abarimyi agasheri bakarya agasheri bagahita bakajaho gufungura saa se tuvuye gukora hanyuma rero ugahita ugasigara uronda ritse umugoroba
hari habasha gufungura rimwe ku munsi niko nukuri ukaheruka nkaka yonye mu gitondo ugasaba kujya kutwa ku mugoroba ku buryo utaronka ibyo saa sita
n'abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bamenyesha ko bashonje baremeza ko umwimbo wagabanutse cyane mu ntara iwabo ubu no gusuma kikaba ari ikibazo kuko igifungurwa vyazimbye cyane
sabira hanitse gose kana guhera no homba kumateke ubigikire kugeza ku 2000 umuceri kigori yahora arizimbuza kambere ni cyatanu umuntu yarasuma kandi urabona rero cyo ubona ko amafaranga ari kabumenga goma tagaciro uko sino 2010 nsubira ba
ubu mukene ntakisumisha 2000 ageze kuri 5 kandi ataba yayinje
ho ibyerekeye ibiciro bwa amasoko nkora ngo byabaka yobera bahinga kuko uravye n'igiciro cy'ibiharage cyahora ku 5,600 rero tugura 2,250 nicyo giciro cyo kurangura ngo muri rusange ibintu byose byaraduze uravye nk'imiceri yahora igurwa nk'2,200 igeze kuri 3,350 ubwo ubuzima urumva ko uri kunagorana bimwe biteye ubwoba
kugira abanyagihugu bashobore kugwiza umwimbu umushikiranganji wa mbere yasabye abarundi kubandanya bijukira kuja hamwe mu makoperative kugira leta ibafashe
umutumba wose imiliyoni zishika 10 kugira umugambi wo gukorera hamwe mu makoperative ukomere utere imbere abenegihugu barime kandi borore kijambere kubandanya umugambi wo kuronsa ibitungwa ya kijambere abenegihugu biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere no kubahimiriza kororera ibitungwa mu ruhongore
ako kamo kumushikiranganji wa mbere w'u Burundi abamaze gukurikiza baremeza ko harimo akarusho Pionzo Fabarushe akomoka muri komine Isare intara ya Bujumbura arongoye koperative y'imiryango 108 yishize hamwe
ubu uye turavyaho tugeze kuri muri iki gihe tugeze kumwimbu dasanzwe abarimyi bo muri umwonga benshi babinezererwa kuko nk'ubu tuvuga tuti muri umwonga wacu nka twebwe turabarimyi tuti nk'ako kabanki kacu kamahera dufise mbere abafise ahanini kuko bose ntibangaya ntibari ku rugero rumwe hari n'ushobora kwimbura mu kirimo akaronka amafaranga nka muri yoni mwene mbwihugu ndibaza icyo tubona kari ntambu dasanzwe
umunsi mukuru mpuza makungu w'imfungurwa usanzwe uhimbaza ugenekezo rya 16 kwezi kwa 10 uko umwaka utashe iyo tariki ihurirana n'ishingwa mu mwaka w'1945 kishyiramwe mpuza makungu rijejwe imfungurwa n'uburimyi FAO irishyira hamwe rifise icicaro cyaryo mu gisagara cya Roma umugwa mukuru w'Ubutaliyano Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Mukubil ya Baro wamfashije kwabagezaho mbashimiye kuba mukurikirana radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi intama yishimye abana irara mu gihuru mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana